kubwo Burundi amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira gateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemo. Arubere Shingiro, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamo abo bakozi.
Dutanguriye muri ibyo bihugu by'Abarabu kuko ari byo Abarundi benshi baguma bajamo kurondera akazi. Navuze ko mu nyuma nzoja mu gihugu cya Qatar, cya Oman no mu gihugu cya Emirates n'ibihugu duhana imbibe n'igihugu cya Congo, cya Tanzania, naho nyine birashoboka. Mbere turashaka no kujya muri za Nigeria, za Congo Brazzaville, ahantu hose baba bakeneye abakozi, no muri za Guinea Equatorial hose, kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambamyi. Kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya, zikabaha inyigisho zijyanye n'akazi bagiye gukora, kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho, kugira ngo bashyitseyo ntibazashyikeho bagira ingorane.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko umushikiranganji Shingiro yabiteguye.
Aya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato, cyo no kwita les ouvriers, aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya, ibyo kura by'abana, gukora mu mazu, isuku n'ibindi n'ibindi. Iyo ni amasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri nayaraba le métier ntonto, nk'izi z'abakora amamodoka, abafundi b'inzu, abatera ibiti, abatera amashugwe. Kandi nk'uko mubizi, agashahara kaba kisununuye gusumba ngaho iwacu. Nibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite.
Nawe biruko amwe mu mashirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Immaculee Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira. Barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, kandi barungitswe n'igihugu. Mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze, ari abarungitse ukugene bashyitseyo, harimwo uruhara rw'inzego za leta, hariho abavuyeyo, hariho abatashe barahindutse batakira abantu. Ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakorera ibyaha bigezwe bahana.
Umushikiranganji Albert Shingiro arabahumuriza akabyamirira kure, akanongera ko k'ubuserukizi bw'u Burundi muri ibyo bihugu buzokurikirana icyo kibazo.
Turafite ubuserukizi muri Arabie Saoudite, ubwo buserukizi rero buritaho abo bashiki bacu babagize ingorane. Ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura, kandi aho bishoboka barabafasha. Navuze yuko abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko. Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu. Baremeye yuko tuzaturugurura kino kwita amakonte mu mabanki yabo hariya, ku buryo batamuhemba cash. Kuko kuri cash nta umenya ko amuha umushahara ukwiriye, bashaka guha uwahembwa $500, baguha $100, bagashaka ati uvuze turakwereka.
Abo bakenyezi baserukira abandi mu mashami yigenga ntibanyurwa n'iyo nseguro. Maitre Hunja asanzwe ari no mu ishyirahamwe ry'abagore bize iby'amategeko mu Burundi.
Ayo masezerano arateye ubwoba, yaje kongereza ubwo rudandazwa bitwa yuko bishimikije itegeko cyangwa bishimikije ayo masezerano. Atakigiye guhinduka mu kazi bakoze, kuko nibaba bashyizeho itegeko kugira ngo irungike muri ibyo bihugu, bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bwo gufatwa nk'abaja tukujya mu bushurashuzi, nta kizohinduka.
Nk'uko biri muri raporo y'igipolisi mu kiringo cy'imyaka ibiri heze, abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afurika y'ubuseruko, bajanwe mu bihugu by'Abarabu nka Oman biciye kubiri n'amategeko. Leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushyiraho amategeko atunganya ibyo bikogwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.